dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
ndabasuhuje bakunzwe ikiganiro dusangire ijambo aho muri hose mutwumva kuri radio no kuri internete ndetse no kuri telefone zanyu ngendanwa kuri mikoro hano I Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi Niro cy'umunsi twagiteguriwe na mugenzi wacu Frederic Nkundikije
amushyanahe ya gatondwasa murakoze cyane gose kukanya mu radio ijwi ry'America nashaka cyane cyane tuvuge kuryane ziri mu mugambwe CNL hari abagize biro politike mu mugambwe bakoranye baragena umuyobozi mushasha uyu mugambwe umufasoni yitwa Imakule ntacho ba kimvuna iryo genwa giwe mwebwe mwajyakiriye gute
kandagenwa n'ubuswakanye nk'ubundi bwa mbere na mbere cyo mwomenya nuko ibiro bikuru by'umugambwe bitwagwa n'umukuru w'umugambwe niba ashaka kubituma ko cyanjye bigatuma ko ni umunyamabanga mukuru w'umugambwe ariwe aguserukira imbere y'amategeko iyo hapfuye umukuru w'umugambwe nta biro bikuru byigeze bikorana rero kugira ngo byige icyo kibazo kiretse ako kagumbi k'abantu cumi kiyitangwa niyo biro kuko nibyo biro bikuru by'umugambwe mu gihe biro bikuru by'umugambwe bigize n'abantu 25 ntawe uvuga ati iyo nama bavuga ngo barakoze ntawe uvuga ati yarongowe na naka ibyizwe byari ibi n'ibi n'ibi badutse bavuga ibyo nyine bitwaje ngo sindi hafi bagaca bavuga ngo rero ngo ku kibazo cy'umukuru w'umugambwe ngo kiragaragara aho bibaza rero yuko kubera nari nafashe urugendo njya muri Tanzania bibaza ngo nshamerayo ibyo rero na mayeri bariko barakorana na CNDD-FDD n'umushyikirangaji w'intwara yo hagati bariko barakoresha kuko ibyo byose ntaho bishikana n'ahatoye
ariko muravuze ko umukuru w'umugambwe yari ahari ariko amatwi yadusumira ibyo biro nyine bivuga ko byabakuye muri icyo kibanza
bisunze ingingo iyihe itegeko irihe kugira ngo bavuge yuko umukuru w'umugambwe atari ni mujya aba yapfuye mujya batagishoboye kurangura amabanga kubera kumbure ubugwayi cyane kubera iyindi mpamvu none sindiho narapfuye sindi muzima ese ndagwaye ndasinzikaye ku buryo ntaurangura ibikorwa byanje sinonda ku kazi ka misi yose none icyo bifunze nabo nibike kugira bavuge ngo ikibazo cy'umukuru w'umugambwe kiragaragara
mu birego
amategeko babesha ngo bahagaraye ikurikizwa ry'amategeko baragumutse ahubwo ubu bakwiye gufatirwa ibihano nk'abagumutse
mu birego bashikiriza bavuga ko mwebwe muhonyanga amategeko agenga umugambwe gushikaho haba n'ubwo bako bashobora kuba ubwicanyi hagati y'abari umugambwe ari nacyo cyatumye ubushikiranganji bw'intwaro hagati buhagarika ibikorwa by'umugambwe nk'uko byatangajwe ibyo birego byose mubivuga kwi
nibaza ko ari ibyo bategura mu mitwe y'abyo bifuza gukora n'ubwo bwicanye hari aho murabwumva hari aho murumva abaryanye ngo bari kubapfa umugambwe ibyo ni ibyo bitwaje kujya nyine umushyiranganji afata ingingo zitagira umutwe n'amaguru ngo bahurizemo ibikorwa by'umugambwe kuko intumbero yabo ni uko umugambwe wabuzimanganya basigare bakorera CNDD-FDD nk'uko nyine banjye bayikorera ibanga ubu rero baragiye ahabona baronda rero inzira zose rero umugambwe rero ngo ufute icyo baranabyivugiye umushyikiranganji nawe ariko akora nk'ibyo nk'ukorera umugambwe wiwe kuko ingingo yo guhagarika umugambwe mu bikorwa byawo ntawubasha yari abifitiye kira noneho kugira ngo umugambwe uhagarikwe gukora ibikorwa byawo ni uko warenze amategeko nta cyaha na kimwe umugambwe wabwirizwa none ibyo umushyikiranganji yagize bumva ari bike sikerekana yuko nawe nyine ariko arakoreshwa
muri iki gihe umugambwe urongowe nande
umugambwe urongowe ntacyewe n'umushyikiranganji arabyimanga n'umukuru w'igihugu arabyimanga
abantu bakoresha amanama ni bande muramaze gukoresha amakoraniro muri iki gihe
nta makoraniro dukoresha kuko ingingo y'umushyikiranganji ihagaritse ibikorwa by'umugambwe
hoba harabaye nk'utwigoro hagati y'izo mpande zose za CNL ko gusubira hamwe Terence Manirambona mu kiganiro yahaye ijwi ry'Amerika yari yavuze ko uruhande rwiwe rwiteguriye kuganira na mwebwe mu gihe muba mubikeneye ibyo bintu biramaze kuba canke muba mugambi wo guhura hagati yanyu
izo ni imvugo z'iwabo kubera babazi ibyo bavuganye nabo babakoresha mugabo twe twaranikiye umushyikiranganji tumumenyesha yuko duteguye umwiherero kugira ngo tugucarane nabo bantu tuvugane ibibazo bikenye no hino haje ku mwihwezo w'abahinga kugira ngo bidufashe kutumbera ingene twotora umuti w'ibibazo bihari umushikiranganje aca bisukamwe amazi arabyanga ngo nibishoboka wakavuga ngo wakorana ngo ibiro bikuru by'umuganda byo muri 2019 akirengagiza yuko muri ibyo biro bikuru harimo abafatiwe ingingo bahagazwe mu mabanga kubera amakosa y'iwabo abo nabo ntidushobora kwishyana rero ngo ni ibiro bikuru mu gihe bari mu bihano mugabo dukoze ikintu cy'umwiherero nabo bakajamo n'abandi b'inararibonye tugaca hirya no hino ibibazo ibyo ni ibintu byumvikana mugabo kubera umushyiranganzi azi ibyo bapfunditse aca azirikiraho ngo ibyo nabyo ashaka umuntu aca yibaza ikibazo none umushyikiranganji agomba gutegeka umugambwe nagira ngo umugambwe niwo witunganya wenyine impanuro umushyikiranganji yotanga ntiyoca afata yuko ari itegeko kuko umugambwe urigenga ntabwo ari umugambwe w'umushyikiranganji ngo avuge ngo ntegetse uku ntegetse kuriya niho rero ibintu by'i Burundi byapararaganiye niho umuntu yibaza ati mbega igihugu none kiriko kiva kiriko kijyahe abantu barahonyanga ibwirizwa shingiro mbona nk'ubone bagaca bitwa bajyagaho bagaca ku isuzu ry'inzugo niba bakaba barubahiriza ngo ikore ibwirizwa ry'amategeko ariko bararenganya abantu
murashikirije ibirego bivuga ko ubutegetsi bwa bukorana n'ubwo ruhande rwa CNL inyungu ubutegetsi bwoba bufisemo n'izi
inyungu bufise murabona ko byose ari ukwigungirako nuko bashika muri 2025 bari ku rubuga bonyine nta kindi bashaka nta kindi bifuza baranabivuga bamwe bamwe muri bo
abanywanyi b'umugambwe bari inyuma yande hagati ya mwebwe na Terrance Manirambona
abanywanyi b'umugambwe bari inyuma y'abarongozi babo bemera bari inyuma yanje yaba bari inyuma yabo ba Terrance ndi kabakara bahe
igihe mwibaza ko ayo matati azorangira ni ryari igihe mwibaza ko muzosubira kuronka uburenganzira bwo gutunganya amakoraniro nka ryari
igihe nacyo twomenya mugabo twari tugumana ivyizere kuko ibyo byose naho umuntu yogerageza kwipfuka mu maso ngo ntabone ukuri impera n'imperuka arate bakakubona nibaza kumushikira nganje azote bakabona yuko ibyo ariko arashigikira bidashigikirika bindi ntwaro yiwe akareka ariko nimba bemera yuko imigambwe ihari wenyine akwiye kuraba yoye kuvuga ikintu ngo acakora igihushane cyabyo ku itariki 31 z'ukwezi kwa mbere yandikiye ababura matari n'abamutanteri ngo bareke imigambwe yitegembye wenyine ejo bundi ku itariki 12 z'ukwezi k'umunani ingozi aravuga ati imigambwe yarayipfuniye akagohe niyitunganye yisunze ibwirizwa ryo kwa 16 z'uyu mwaka 16 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka none bigenda gute yuko twe twokwitunganya tugakora ikoraniro kaminuza wenyine yaduhaye uburenganzira bwo kurikora mu nyuma agaca yivuguruza ngo si ibyo mu ikoraniro ngo si ibyo ngo nta na kimwe ngo yemera ngo mu byavuyemo agaca avuga ngo twe tugume muri 2019 kandi ibwirizwa rigenga intwaro y'igihugu ritomora yuko mu profesa agiye kuba 5 amakomine 2022 twebwe ntidutere imbere atubohera amaboko imugongo umva taravuga ikintu n'igihushane cyacu ahubwo ngira ngo umukurira yari akwiye gufata ingingo akamuhaye ikibanza kimukwiriye kuko ariko aratukisha leta
mu gihe cy'amatora yaheruka mu Burundi umugambwe CNL wari hamwe ariko ntiwashoboye gutsinda amatora ku bwanyu ingaruka izo ndyane ziri hagati y'imice ibiri ya CNL zizogira ku matora yimirije mu 2025 nk'izi
nibaza yuko nimba 2020 byagenze uko byagenze nuko abo batubye nyine bari baturimwo mu gihe batazo bari kumwe natwe ndibaza yuko bizogenda neza gusumba
mu Burundi imigambwe yama yacanyemwo CNL si umugambwe wonyine ucanyemwo hariho imigambwe myinshi yacanyemwo ifise imice myinshi cyane rwose ku bwanyu ni kuki hama hari imice hagati imigambwe vyarabaye muri Pona vyarabaye muri Fodebu eka vyarabaye n'umugambwe ku butegetsi CNDD-FDD ku bwanyu ibyo byose byoba biva kuki
biva yuko intwaro ziri mu Burundi ni intwaro zamaze zishimiye iki kuryanisha abantu zigatonesha bamwe zigakumira abandi ni intwaro zidashaka yuko demokrasi by'ukuri ishinga imizingo yuzubahirize icyo abanyagihugu baba bashinze ni intwaro zijyaho niwashaka mu nzira z'igikenye naho biba byitwa ngo byaciye mu matora hawari mvugo bavuga ngo guhinyanyura ibyo abanyagihugu bashinze si byo geze ngo bitangazwe igikenyero cyo kiba kiriko kirakora mwene abo bantu rero baca bibiraho barondera inyungu z'iwabo uko amaro bariko bararyanisha abana bariya kugira ngo bigumire muri ibyo bibanza ikageze bikaranga abantu niyo mvuga ni abanyepolitike turakwiye guca akenge umuntu akamenya yuko agiye muri politiki atagiye kuja kurondera amaronko yiwe agiye kurondera ineza ya bose muri icyo gihe nta muntu yokubwira ngo ucanemo na mugenzawe ngo we ngo aragukunda we ngo aragushyigikira uzi yuko icyo uharanira atari inyungu z'iwawe zibwite uharanira inyungu za bose ibyo yoguhendesha byose niho bimwemerera
mwoba muri kumuvuga ko amatora yabaye aheruka mu Burundi atari amatora yagenze neza atari ubutegetsi bwavuye mu majwi y'abanyagihugu
niko biri uko n'ukuri
ubutumwa mwoha urundi ruhande rw'umugambwe CNL gushika umuntu wumvikana ni nkubuwe
nimba bashobora kubwumva nobabwira nibakubita agatima mpembero bigarure kuko ababikoze imbere y'iwabo bamwe bamwe turabona ingene bariko barabaho mu buzima bwa misi yose si ibyo umuntu yokwifuriza uyu cyangwa uriya mugabo wahenda bari bazi yuko bashikanye muri paradizo nibaza n'abandi basubiza amaso inyuma bagasubiza ibirenge hasi inyungu bashaka bozironka biciye mu muganga gusumba bazirondeye ku katwe k'iwabo kuko abazirondeye ku katwe k'iwabo ntazo bashikiriye bari baje ko bazishikiriye mugabo uno munsi tubona yuko atazo bigeze bashikira
ikintu muri ko murakora kugira ngo ibintu bije mu buryo ku bwanyu ni nk'ibihe ibintu muri ko murakora muri iki gihe
twebwe dukora icyo tubashije tugerageza kuvugana n'abo bategetsi tubereka nimba bazoteba bakabyumva bashyira ukuri aho kuri gushize boye kunangiriza imitima bitiranya igihugu n'umuganga wabo ku buryo ibyo bukora byose bimenga bariko barabikora ku neza y'umuganga wabo gukora ibintu ku neza y'igihugu cyacu kuko imigambwe irabaye igahera mugabo igihugu kizobandanya icyo bakiza rero ni uko botahura icyo tubabwira bakareka gushyigikira abantu bariko bararondera kudurumbanya umugambwe ngo ni uko umugambwe wabo wo ubyungukiramo bakaraba ineza y'igihugu igihugu kizotera imbere kubera yuko abantu bose bamerewe neza abari mu mashyirahamwe mu migambwe cyangwa n'ibindi bashoboye kubana mu bwumvikane atandyane zihari niho igihugu kizajya kigatera imbere nayo rero kwameza abantu mu nduru mu ndyane nibyo bakubaza ngo bariko baratera imbere ejo hirya y'ejo bakwisanga bariko nabo nyine basubira inyuma
hari abantu bashobora kwibaza ko imvano ari indyane ziri mu mugambwe CNL aho kuba ari ubutegetsi bushobora kuba ari bwo buri inyuma yabyo ibyo mubivuga ko
yaba ari bitanguye uyu munsi atari ingendo twabonye kandi yashyikiye imigambwe nka yose yitwa yuko ikibura leta uvuze ngo ni inyane ziri indani mu mugambwe bwabo mu mugambwe bwaho nta ndyane zirimwo kandi cyo tuba injyane zihaba kuko sike kimwe n'aho bagwanira ibiti ati we hariya we hariya oya mugabo ivyo n'ibintu bikorwa n'umugambwe uri ku butegetsi kira none uwutwara umugambwe Sende David ntiyabyivugiye ngo ko yambwiye mugabo sindibuka ko yanabimbwiye sindabizi ashobora kuba yibaza ko ari ibyo yambwiye ngo ninjire muri Sende David ngo canje nk'umugenzi wa Sende David ngo ataraho ngo nzobona ese ko uri iki kandi abivuze muri ibi bihe nyine urumva abo nabemera kuba inshoreke za CNDD-FDD nabemera kuba bo kwinjira muri CNDD-FDD kumbure baca bakoresha abo rero kugira ngo rero bapfuruke abandi mugabo ibyo byose niko babigize iyo myaka yose iterambere ry'igihugu cyabikuyemo ni irihe
Agathon Rwasa murakoze cyane rwose kuri aka kanya mwatwe ngo muganire ni radio ijwi ry'Amerika mwakoze
murakoze namwe
twaronse kandi akanya ko kuganira na Terence Manirambona ku rundi ruhande umugambwe CNL musigana he Terence Manirambona murakoze cyane rwose ku kanya mutari kugira ngo tuganire nashaka cyane cyane tuvuge ku ndyane zimaze igihe mu mugambwe CNL ejo bundi mwara umurwi nshingwa bikorwa mugambwe waragenye umufasoni Marie Immaculée ntacyo bakimbona mu kibanza cy'umukuru mugambwe ariko icyo kibanza umukuru wa CNL wa kera wasaga tonda cyavuga ko ari wiwe ibintu byifashe gute muri iki gihe
nibyo icyo ku mugambwe CNL umazemo mbere cyo bakikurikiza umwaka wose ko cyari cyatanguye mu kwezi kw'icyenda ku mwaka uheze ariko kigenda kumera nk'igihe yabona ku cumi na rimwe uko byifashe rero mu nshingamateka imagenzi wa Kimvuna yagenwe nk'uko no kugenwa kuko n'amategeko y'umugambe atanga uburenganzira bw'uko iyo umukuru w'umugambe atagihari cyane yabwiye amabanga yiwe umunyamabanga mukuru w'umugambe wategura ikoraniro kaminuza no kwe nasubirizwa ariko nawe ntiyashimye gufata ayo mabanga imaze kugaragara yuko ateka akora ibikorwa ahabwa n'amategeko y'umugambe turasoma amategeko dusanga yuko uwuca akora ibikorwa bikurikira uri mu bikorwa by'umugambwe asumbya imyaka abandi ubona we rero ni mari makire nashobora kubivuna kandi ko arangura ibikorwa abari umukuru w'umugambwe arongora ibiro bikuru by'umugambwe uko rwego ningurongora umugambwe mugakabaza imbere ngusumbya imyaka abandi niko amategeko y'umugambwe bivuga
muravuze ko umukuru w'umugambwe w'icyo gihe atarahari ariko uyu mukuru w'umugambwe ari mu Burundi kandi aremeza ko ariwe akiri umukuru w'umugambwe kandi ko iyo ngingo mushaka mwayifashe igihe yaragiye muri Tanzania mu kanya gatoya
iyo ngingo se yafatiwe kuko ikibazo kimaze umwaka wose n'utwigoro twakozwe kugira ngo kumbura icyuka gihoshoroke hama gusaba yuko abantu bicarana kugira ngo ibikorwa by'umugambwe bibandanye bikanka kumva mbere n'ubushyiranganyi bugezwe bw'ikurikirana ry'imigambwe bamusabye yuko yohuza n'andi bisambiranye hanyuma harageze n'igihe twicara adusaba n'imbabazi maze turabatinda ahubwo bizobandanya hanyuma tubona kuko biguma bigorana afata ingingo zo kwirukana bamwe n'abandi bidihuye n'amategeko urumva rero ingingo ntihafashe kubera atarahari ariko twasomye amategeko usha dusanga ari ibintu byinshi cyane bituma atabakishobora kurongora muganga nk'uko twabishyikirize itariki ya kane y'ukwindwi muno mwaka ibyo bintu byose rero ntiyashoboye kunabyisigura ko ngira ngo gushika uno munsi ntashobora yigeze abivuga ko niho rero twavuze tuti amategeko y'umuganga akurikizwa rero kugira ngo agahite mu burongozi bw'umuganga ibyakoze kubera atahari byakozwe hisumbuye nk'uko amategeko y'umuganga abiteganya hisumbuye kandi ibyo yagirijwe atashoboye no kwiregura ngo abanyamuganga bamenye uko byifashe
kuva aho mufatiye iyo ngingo aho umurwi nshingwabikorwa wafatiye iyo ngingo muvuga ko yagenye mumfasoni Marie Immaculée ntacu bakimvuna ibikorwa amaze kurangura n'ibihe ingingo yafashwe n'umushikiranganji ajejwe intwaro hagati n'umutekano mu Burundi iracababuza
iyo ngingo by'ukuri yafashwe mu bihe bitoroshe kuko abagize ibikorwa by'umugambo bamaze gukorana bakabona yuko ibikorwa bisa n'ibyahagaze tukabona ingingo umushikiranganji yafashe ariko naho yasabye yuko wahozera umukuru w'umugambo yo gucarika abo bajyaniye ibibazo akabyanka nase tukabisaba akabyanka iyo ngingo yaje mu bihe bitoroshere kuko ubu bikorwa by'umugambo wese n'ibyahagaritswe twisunze iteko ryatanzwe n'ubushikiranganji rero gushyira uno munsi ibikorwa nta manama ashobora gukorwa twarasabye umugambo yuko yoha ibikoresho bya ngombwa tugeza gufata ubuyobozi mfata kibanza turanagenda mbere twamwandikiye ikete arifise tuca dusanga uwo munsi ingoro y'umugambwe irugaye turasubiye inyuma urumva rero gushyira uno munsi n'ubuyobozi mfata kibanza yaranse kubuha ibyo bikoresho kugira ngo ibikorwa by'umugambo bitangure kugira ngo duhe akaryo yuko ivyo vyanse ko atunganya guhuza inyankamugayo kwegeranya abanywanyi turabe yuko ubuyobozi atakibanza bwogerageza kugira ngo bwegeranye abanywanyi dusubire ko amateka biteganya n'uko ubushyirahamwe bwabisabye
kubwa kuba urwo ruhande rwanyu rutarashobora kuronka uburenganzira bwo gutunganya amanama no kugira amakoraniro mu bisanzwe inyuma yaho hafatiwe ingingo vyoba bivuga ko ubutegetsi bwa leta y'Uburundi butemera bwo ubutegetsi bushasha bw'umugambwe CNL
nibaza ko kenshi bisigura kuko twebwe inyuma yo gufata iyo ngingo ubushikiranganji twamvise ko waza umukuru w'umugambwe yasubiye kwandika ubushikiranganji amwandikiye aragiriza musabye hama ubushikiranganji yatunga ko yanamwishuye no mu biganiro twumvise bahakiye kubimenyesha amakuru by'ino iwacu mu Burundi turumva neza yuko avuga ati ibibazo byo gutegura ikoraniro ya kaminuza byumvikana yuko yabona yuko atagize uburenganzira bwo kwitegura kuko niko yayiteguwe ikorwa hisunga amategeko y'umugambwe uno munsi rero turarindiriye yuko ababijejwe canke inyankamugayo zironka ako karyo yuko ubwo burongozi mfata kibanza bufata ibintu buzima kugira ngo tubane ibikorwa kuko abantu baranyotewe gusubira guhurira mu ngoro y'umugambwe bakagira amanama abantu baranyotewe yuko basubira guhura bakaramukana nk'inyankamugayo atari kurabana ayingwe kugira ngo vyukuri umugambwe usubire wegerane duko niho vy'umugambwe twiteguye amategeko arikaraza
mwihweje mu gatohoza mukaraba mu banyagihugu bahurikiye umugambwe wanyu umugambwe utarasambuka CNL aho mubona bahengamye ni hehe umurwi bashikike n'uyuhe hagati ya wewe na Gatangwasa
umugambwe ntiwasambutse kuko iyo hari kibazo iyo hari umuntu yakoze amakosa mu mugambwe agahanwa isigura ko umugambwe usambutse kuko ikibi gusa n'uko umuntu akora ikintu kigisunze amategeko ubu rero amategeko yakurikijwe hama n'uwo yagize yagizwe ntaje kubyisigura ko n'umusire rero ntabwo ngo hari ngo hari ngo uruhande ngamihana hariya abantu kumbure abanwanyi b'umugambwe baripfuza yuko basubira kugwa by'umugambwe kandi nibaza yuko mu buryo bw'umugambwe ntibabakurikira umuntu bakurikira umugambwe hanyuma niho eza bikabandanya neza ukuri kwambe umunsi rero mutubwiye ngo kwa kanaka no kwa kanaka gusa mbwa ari ikintu kimaze iminsi kiboneka kandi giteye amakenga ni uko hari abantu bagize iminsi bagomba kwigenza ku banwanyi b'umugambwe ijya n'ino bakiyitira ngo n'abashinjiye agatogwana umuntu akaza nk'ahantu karatembera mu bucuti mu bagenzi cyangwa asangiye n'umuntu agafana abantu bakaza kumufotora cyangwa bakakumubwiza ngo ari mu nama twabaza kuza bumva ngo n'abashinjiye rwasa bumva tunume ngo ni byiza kudadaza ni kugomba gusenyurira abanyagihugu ku bandi kugira ngo bashwane kandi nizera yuko ibikorwa by'umugambwe nta nguvu zijyamo n'abantu bo nyine bagira bumva ko bateza guhurira hamwe mu mugambwe bakiyegeranya atamuraze mushigira naka yigira naka bakumva yuko bari inyuma y'ibyiza by'umugambwe iyo tubona rero ino minsi bikora aboneka muri ino minsi umengo agomba gutuma abantu bamushyigikire hama baheze batere ingorane abandi mu gihe atatuba bavuze iyo tubona giteye amakenga yuko yaboneka muri ino minsi ya nino mu gihugu
mu kiganiro twagiranye araheze amezi nk'abiri mwaratubwiye ko mwifuza ko hoba ibiganiro hagati yanyu n'urundi ruhande rwa Rwasa agato mu kiganiro umushyantare agato Rwasa nawe yaduhaye uyu munsi avuga ko nawe nyene yoshimishwa no kubona ko impande zose zisubiye mu biganiro icyo cyiyumviro mu kivuga ko
ibyo biganiro byaranse kuko nimba yo byibuka nawe nyene nuko yaratuvuganye twegeranye tariki 18 z'ukwa kabiri niho habaye intambuko ya mbere yo kwica kera nabwo tuvugane ibibazo byabaye tagira kuba umugambi haciye amezi ashika nk'atandatu mbere wanashaka arabona ko yagize ikosa aradusaba n'ikigongo turi mu nama y'ibikorwa by'umugambi mugabo nticyabujije ko mu nyuma hakorwa ayandi makosa menshi gutegura amakoraniro kaminuza kisunze amategeko gukura abantu nta kintu kimubagiriza twige ubwacu itariki 26 z'ukwezi kwa gatandatu icyo gihe twamusabye tuti naze twishe tugire ibiyago kugira ngo ibibazo bihere bukeye kabiri acatsoye ingingo yo gukura abamusabye ibiganiro n'umusire yo byotangaza yuko hakorwa ibintu nka bene byonye ukumva umuntu ngo nifuza ko tuyara kandi ariwe utwigoro twose tuba dukusubiza hamwe no kuyaga biciye mu mugambwe yabyase mbere akabigurizamo nibaza yuko rege uno munsi yodufasha kugira ngo umugambwe ntubwire ibibazo bitandukanye ugume umengo uruganiye ahantu hama ahe ngo bubasha ivyo bikoresho kugira ngo ubuyobozi mfata kimanza nabwo bugerageze kubuza abantu kukumva wewe ko byamugoye byamunani ariko twifuza yuko abanyamugambwe bakwegerana kugira ngo twitegure ibindi bikorwa biri imbere kuko ni vyinshi cyane
ivya neza umugambwe SNL ziramaze igihe nk'uko namwe mwavyivugiye mbega abarongozi uyu mugambwe haba ku mpande zose barabona ingaruka izo njyane zishobora kugira ku matora yimirije mu 2025
twebwe ubwacu nk'abagize ibiro by'umugambwe ingaruka zo izogura mugabo nibaza yuko hakiri kare kugira ngo umuntu abone yuko zoba nyinshi gushumba kuko uno munsi umugambwe usubiye ku kintu ugakora ibikorwa by'umugambwe abanywanyi bagasaba bakitunganya twoja mu kigango nk'abandi n'indi migambo yose ariko ibi tubona iyi ngendo wazora ngo umugambwe aguma azana yo kugomba gucanishamo abantu ko twondiganiye mu gihugu niyo ahubwo ufise inkurikizi mbi cyane twifuza yuko yihagarika ku neza y'umugambwe no ku neza y'igihugu kugira ngo by'ukuri umugambwe SNL witunganye hamubandanye gukora ibikorwa bya politiki n'indi migambwe iri bugiye guca u Burundi muri icyo gihe rero ntacyo tubuza yuko umugambwe ugumana igicuza ryawo mu gihugu mbere ukanakora na byiza gusumba ibimaze gukorwa mu myaka iheze
umushyantare agato Rwasa arabandanya kushyikiriza ibirego bivuga ko mwebwe mukoreshwa n'ubutegetsi bwa leta y'u Burundi ibyo birego mu bivuga ko iki
naho rero hari bihushane nta muntu yovuga ko akeneye ko abantu bayaga hama akaza kubagiriza ibintu gutegura ibyemezo n'ibyo byagiriza nyine yatanguye kuzana mu kwezi kw'11 k'umwaka uheze ariko nta cyemezo na kimwe yigeze aronka ni nazo yasabiye n'ikigongo avuga ati jye murambabarira nakoreye ku makuru atariyo urumva rero kumva bicuvuga uno ntihigeze kumbure yibuka ko yanabivuze ntihigeze yibuka ko yanabivugishije ibintu bwiwe urumva umengo tu hahandi nyine muri icyo gihumba rero ko byagiriye igice remezo biba tari byo bibaza kwiyongera ari nziza mu gihe yifuza ko iba yifuza ko umuganga by'ukuri ubanda ikora kandi ukabaho nk'uko ayo muganga yabyifuza
mu kanya gato cyane ngose mu gihe mwoba mufise ubutumwa mushikiriza umushikana agatumwa rwasa bwoba ari nk'ubu
ubutumwa bwa mbere twumushikiriza nuko ko atashoboye kwiyegura kuvyo abagize ibiro by'umugambe bamwagirije tumusaba yuko yoreka umugambwe ariko by'umugambwe bikabandanya kuko umugambwe ufise ubuzima burebure burengeye bw'umuntu nico gituma tumusaba yuko rero yakoze ibikorwa bitari bike mu myaka yahera uno munsi nimba bitagishoboka ntiyobuza ko abandi ibikorwa bibandanya ku neza abanyamugambwe no ku neza y'igihugu nico ndamusaba yuko rero tukamusaba yuko yo ireka ubuyobozi fata kibanza nabwo bukagerageza guhuza no kunga inyamugayo usumbize tubona no munsi umengwe habagoma kuzitatanya kandi tubusaba yuko yo kumba neza yuko ari inyamugayo atashoje konona ari inyamugayo aguhura n'undi mugenzi bakayaga ari inyamugayo ufasha igihugu twese twese uburenganzira n'ahatanakimwe umuntu abajejwe ibintu bisanzwe
Terence Manira mbona murakoze cyane ngo se kukanya mu hari radio hizo ya Amerika
murakoze nawe
dusangira ijambo
dusangira ijambo
dusangira ijambo
tu Frederic nkundikije n'abatumire bitabiri ikiganiro cyacu dusangira ijambo uyu munsi namwe jute mwatwumvise aho muri hose nongeye kubashimira mbabwira nti murakarama
It's the MP record Dr. Mash production
Holy Seven your smile na upendo
dusangira jambo yahuje benshi muri sanga ya konse byinshi agasaro kaburaga kabonekeye benshi
aha kabonekeye benshi ejo hiza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi Americana iwanyu munara ejo hiza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi Americana iwanyu munara
Nasikiliza sauti ya Amerika
Taarifa ya habari ya ukweli